Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo kuri iyi saha. Aha muri kumwe nanje Fideni Yongabo.
Twebwe ikintu twohanura twari kurabira ibyo byabo bagize, twamara kumva uwo byegukira canke bitegukira, hanyuma tugakwiragira ukuntu twosakihisha izo bigwanisho mu mitumba, kuko nabibonye ko hano bihari, kuko byarayivyigaragaje.
Wano mufaso ni Nyabenda Carolina yatowe mu kibanza ca kane mu kurongora umutumba wa Kagege muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo, inyuma ya grenade yakomeretskeje abantu batatu. Inguru turayigarukako. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru tubafitiye. Abantu batatu harimwo umusirikare yari mu karuhuko nibo baraye bakomerekejwe na grenade yarayitewe ku mutumba wa Kagege muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Abo baraye bakomeretse bavuga ko batashoboye kumenya uwateye grenade. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ku gasoko ka Nyarunazi ahahurira imitumba ya Muramba muri komine Kirundo na Kagege muri komine Busoni, niho haraye hatewe grenade. Yatewe neza na neza ku ruhande rwa komine Busoni nko ku metero zitanu uvuye mu ibarabara rya kaburimbo rigana mu gihugu cy'u Rwanda, ari naryo rigabura ayo makomine abiri ya Kirundo na Busoni. Uwo munyagihugu ari muri batatu bakomerekejwe n'ico kigwanisho gikira umuriro, harigana uko vyagenze.
Hari nkasa moyi nugaye kuri farmasi kugira ndindire umuntu yaragiye kurangura imiti, hanyuma nsohoze gatoyi nshanduhura n'uwo musirikare n'undi mwarimu basha barambwira no kugaye toya ndasubira inyuma ndahe imiti ngo dufise umwana agwaye ubusubira inyuma uguru duhe imiti. Hanyuma gisite barimo barabimbwira, amaze kubimbwira cha tumva ikintu giturize giturize umwese cyari giruka twahari kumwe n'abandi bahungu b'abanyeshuri. Umwese ntifamye ko kwakomeretse twari kubimenya mu nyuma. Hanyuma hace nk'iminota mike sinze abantu ba telefone komiseri taturaza dusanga twa bakomeretse bamwe ku ntoki abandi ku maguru, komiseri acha tuzana ngaha kwa muganga.
Uwo musirikare ari mu karuhuko nawe nyine ari mu bakomeretse, avuga ko bigoye kumenya neza na neza uwo abateye iyo grenade barondera.
Sinavuga hagati ya twebwe umuntu baba barondera, icyo nzi umukozi w'Imana tari turi kumwe Jesu andi umukristo wiwe ntangorane, ndavuga ngo hariho umuntu twari dufitanye ikintu kimwe dupfa. Uko byaba byagenze mugabo ubiboneka neza yuko yiduteye yayiduteye atubona, kuko hari ahantu hari inzira irengana, ntabwo hari hamenyereye yuko abantu bahicara. Turashima Imana ko yatuzigamye ibisigaye nabyo nta birebire tuvuga mugabo yayiduteye, nuko bigaragara ko yayiduteye nyine atubona. Tukakwicyo dusaba inzego z'umutekano baza nk'uko zisanzwe zikora ko zizogerageza kugira amatohoza bakamenya ibyo ari byo, bivanye n'uko biboneka yuko ari ikintu naho byadushikira bishobora gushikira n'abandi kugira barabe ukuntu babizibira.
Kuri ako gasoko nyine ka Nyarunazi ku ruhande rwa komine Kirundo, uwitwa Niyongabo Ezekiel aheruka gukomeretswa na grenade yatewe mu nzu iwe n'abantu batamenyekanye. Mu gihe muri ako gace ibigwanisho bikira umuriro biriko biriha inkumbi muri no minsi, abanyagihugu baho basaba ko hokoreshwa vya vyuma karuhariwe bivugwa mu gisagara ca Bujumbura mu gusaka ibigwanisho.
Tibona nabinyene na magenade ku matrika nyene mutekanye, umva umva ubukwiye nyene umutekanye n'ubukwiye, urumva ibintu biguma biturika nyene no gufata izinka z'ikibinyenzi bigira akazironda akajya mu matoza akazifata ama mutekanye abone
twetuba ngambo tubona mengo badutera ubwo ahubwo bamwe bafise ibikoresho karuhari barakwiye kuza gusopa ngaha muri nyaruna zigakaradiye bigwanisho biza bita ko ndabyumva na Bujumbura te hari ivyuma bisaka ibindi habwiye kuza abantu nyene bazi bazana ivyuma bisaka ibindi bakaraba ukuntu ibyo bigwanisho byirirwa baturika ngaha ku isantere ya Nyarunazi.
Umuntu afise umuryango ungana nkuko bagiturikirije ngaha none ubona atagize ubwo afite nk'utu twana ubona we twirukanka ndagute.
Twarondeye mu stane wa komine Busoni kugira agire ico abivuze ko yabwiye Ijwi rya Amerika ko atabikurikiranye kuko amaze iminsi i Bujumbura mu rugendo rw'akazi. Tumaze gushika ku mutumba wa Kagege twarondeye umukuru w'umutumba nawe nyine ntitwashoboye kumuronka kuko yarafatiriwe n'ibikorwa by'inama ariko twashoboye kuronka uwatowe ku mwanya wa kane mu kurongora umutumba wa Kagege umukenyezi Nyabenda Carolina avuga ko gusaka ibigwanisho ari nkenegwa ku mutumba wa Kagege no muri ako gace kisoko ya Nyarunazi
twebwe ikintu twohanura twari kurabira ibyo byabo bagize twamara kumva uwo byegukira canke bitegukira hanyuma tugakwiragira ukuntu twosakisha izo bigwanisho mu mitumba kuko nabibonye ko hano bihari kuko byarayivyigaragaje
OPPD Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko ubwo bugizi bwa nabi bushobora kuba bufatiye ku matati mu miryango amatati ashobora kuba afise imizi mu ndiyane z'amatongo abantu babiri bafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza muri bo harimo Ezekiel Niyongabo yaheruka gukomeretswa na grenade yatewe iwe n'abantu batamenyekanye haraciye ukwezi mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze Ijwi ya Amerika
Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC turagushimiye Jean Bosco kuri iyo nkuru Ihuriro ry'ababuza babo n'abakozwe ko n'ubwicanyi bwo mu mwaka wa 1972 mu Burundi basaba inama nshinga amateka na nkenguzo z'amateka vy'u Burundi kwemeza mu mategeko k'ubwicanyi bwakorewe abahutu ariho nyabwoko basaba leta nayo kubaha ikibanza cy'ukubaka mwikibutso ku rwego rw'igihugu cababo ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza
Umukenyezi ari kasenga yinginga Imana kugira ngo ubwicanyi bwabaye mu 1972 ntibuzosubira mu Burundi kandi ko kwibuka ivyabaye yoba inkingi y'ukuvavanura n'ubwicanyi ubwo bwicanyi rero naho arabagikekeranya ko ari iho nyabwoko abagize ihuriro ry'ababuza babo uwo mwaka n'abakozwe ko n'ubwo bwicanyi bemeza ko ari iho nyabwoko Frederic Nzayimana arongoye iryo huriro ku rwego mpuzamahanga arasigura ibituma bitatu bisunga mu kubivuga
ikimenyetso ca mbere ni ingene umuntu apanga panga akarondera aramazina akamenya ninge nazobikora mu gifaransa planification ikimenyetso ca kabiri ni abaza kwica abatora afatiye kuyihe critère iyo critère yoba iy'ubwoko canke iy'amadini amica gatatu ni uburyo aza gukoresha kugira ngo abo nyene yapanga panze kwica bose bapfe ategezwa kuba ari leta ikoresha uburyo n'inzego zose za leta ifise kugira ngo ako kazi gakukwica abantu gahe kugira abo bantu bose ushure kubasanga mu ishuri abandi mu bitaro abandi bari ko bararima bose ubahonye gushika ku nusu y'umuriyoni bamwe bagatwagwa n'abasirikare abandi bagatwagwa n'abakuru babo abadirekiteri babo bo mu biro tugasanga ubu ico bahuriye ko bose barabahutu ivyo nivyo bituma dufise bitwemeza atankeka yuko mu mwaka wa 72 habaye ihonyabwoko ry'abahutu kandi tegezwa kwitwa uko nyene
iryo huriro risaba ubutegetsi kwemeza ku mugaragaro iryo honyabwoko François Xavier Nsabimana atwara iryo huriro mu karere
turasavye inama nshinga amateka na nkenguza amateka yemeze icese ko ubwicanyi bwagiriwe abahutu mu 72 ari ho nyabwoko mbere kuri iyi tariki yo kuwa 29 ndamukiriza habe ikonje tuze twame twibuka twongere twame twunamira abo igihugu cabuze kitanse ukubera ububwe gito bw'indongozi zari zirongoye igihugu cacu mu 72 turasavye leta ko yotworohereza mu kuturonsa aho twubaka icibutso rwego rw'igihugu no kugwego rw'intara turasavye ubutungane bwo bwotohoza bugakurikirana abagize uruhara muri iryo honyabwoko
Frederic Nzayimana yibutsa ko kwibuka babo atari kuzura kaboze nkuko hari abavyibaza
ubu bamwe ko ndumuhutu umuvyeyi ko yice ko ari umuhutu ntari nzi na mfise ryo gusigura icishe umuvyeyi wanje agacaboneka nuko n'ubundi yamubuze mugenzi wanje nawe nyine avuga ko uwi wawo nawe nyine bamwise kubera ari umuhutu babantu 500,000 bose bavuga ko bapfuye arabi ngozi arabi gitega arabo muci bitoke arabo mu rumonga arabi makamba Bosi ubajije ari wabakubwira ko bamutwaye kubera yari umuhoto naho ndumva murabo bose bavuga ko babuza abantu umututsaza ngo akirize urutokavuga ati naje hariho abantu bapfuye 72 twe turabipfuza ko baza abantu bose harimo n'abatutsi bo babara buza abantu mu buryo bwatwaye ababyeyi bacu bategezwa kuza turi kumwe kubera no kuvuga nawe nyine ntararinganirizwa ku buryo bw'ubutungane tukaza gusabira hamwe nkeneye ubutungane nk'abantu muhutu umututsi akaba keneye ubutungane akaba ari umututsi twategezwa kuja hamwe tukaja kubariza hamwe twese abashinzwe ubutungane
anasaba abantu kureka gufatira mu kivunga ariko umuntu wese agakurikiranwa kucaha yakoze ku giti ciwe
ngaha muri iki gihugu hari abantu bisha abantu atana kimwe arabazwa kandi aho mperere hari muri Amerika bakubwira hakaba ari umuntu yica amaze kwica uwa mbere ntihagira ico mugira ni ngombwa ngo azohave yica n'uwundi kuko nivyazi gukora twe dukeneye kubanza kumenya ukuri n'ukumenya uwakwiciye kuko n'ibyo turakivuga sishobora gufata umubyeyi wanje ngo ndamwagirize ubwoko bwose bw'abatutsi ntibishoboka ko abantu batwishe babiswe n'abatutsi bose ababishe barafise amazina bategerezwa kuba domakuru toki bakabanzwa bakabazwa n'umujije akabyemera bikamwagira ko ntakamaro ko kubeshira umuntu bwamirwa gomanye ugomba kumenya ukuri ngiye ngo n'abatutsi bamwishe nguma mfise ico kibazo cyo kumenya mugabo mu batutsi ninde kuko turazi ko abantu ntibishwa n'ubwoko bishwa n'umuntu afise izina abaye ari umututsi mwanda mugomba izina cyo kimwe ni wabo barabatutsi biciwe n'abahutu kubumbira ngo n'abahutu bose bamwishe ntibishoboka n'abahutu bose baza kwica abantu abahutu bose cyo kimwe n'abatutsi sabicanye abicanye nabicanye nyene
amatohoza yakozwe yerekana ko abahutu bashika 1500 bishwe mu 1972 umwaka wakurikiye miliyoni barakoze amatohoza ariko gushika ubu ntibaremeza ubwicanyi bwakorewe abahutu ko ari honyabwoko ihuriro ry'ababuza babo basaba abone kwemeza iryo honyabwoko nk'irya mbere ryabaye mu karere k'ubuseruko bwa Afrika imbere yuko haza ijyabaye mu Rwanda mu 1994 abahurikiye mu ihuriro ry'ababuza bemeza ko hari ibibanza 1000 bihambwemo icyarimwe abantu benshi Fosse Commune zimbwe mu mwaka w'1972 muri iki gihe mu Burundi abategetsi batari bake harimo umukuru w'inama nshingamateka na president Nkurunziza ubwiwe ni imfuvyi z'ubwicanyi bw'ico gihe ibirori nyezina byo kwibuka abahutu bagandaguwe mu 1972 bizoba kuri uyu wa gatanu turetse mu Burundi bizotunganywa kandi muri Canada no mu Bufaransa ibaye inshuro ya mbere inyuma y'imyaka 44 ivyo birori bitunganijwe muri ubu buryo Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kera ngo urya mundi tutaba tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta. Yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta. Ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe. Bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ndashaka mundu ngikirije ngombe mirongo
Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe kwijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio Sud America i Washington DC amasezerano y'amahoro no kunywanisha barundi niki kitagenze neza ku buryo abarundi bategereza gusubira mu biganiro kandi yarusha Insiguro na Faustin Ndikumana umuyobozi wa Parsem ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira bashike kwiterambere rirama parole et action pour le réveil de conscience et l'évolution des mentalités atangura asobanura inkomoko y'amatati nk'uko amasezerano y'Arusha abisobanura kuri micro na mugenzi wacu Thomas Kamirinde
muri ico gice gifikigabane cyambere baravuga neza ku inkomoko y'amatati y'u Burundi ubwa mbere ko ari amatati ya politiki mugabo yafatira ku byamoko baca basanga rero muri kahise hari harabaye ikumirana ry'abana bariya rica rituma ryo kumirana abamoko mu Burundi yinubana hama bikama biriko biratera intambara zidashira bamwe bimvira ngo bohonya abandi abandi bakira ubwoba ngo bohona hanyuma gatusanga rero kubica giye kwera abantu abandi batari bwaganire hakamu umwikekano wamaho wo gukumira no kugira uravye kuva u Burundi bwikukiye ibyagiye birashika 35 72 88 91 93 n'ahandi aho rero niho baca bati ibyo byo byose ingwane u Burundi naho ihagaze nyamukuru.
Ngerageje kubivuga mu magambo make nk'uko muyivuze, nibyo koko baravuga ko icya mbere indyane zihagaze cyane cyane kuvya politiki zikaba zishingiye ku ruhara rukomeye cyane kumoko, izo nizo zikomeye cyane cyane. Icya kabiri, imishamirano ifatiye ku bibanza mu ntwaro z'igihugu kugira bashikire ubutegetsi canke bagumane ivyo vyicaro canke babitsimbataremwo. None se nk'ubu ngo abantu bashaka kugera ku butegetsi byaragarutse kugira ngo noneho abarundi bagombe gusubira mu biganiro?
Urumva muri ico gihe batinde baravuga bati burya rero naho bifatira ku moko canke nyene no kuri ibyo bya politike, baratinde baravuga ati hariho n'ikindi kizana intambara mu gihugu cy'urundo ngaha mu Burundi, intwari ibereye muri rusange, kuko n'umuntu arashobora ko ari muri ubwoko ariko ara koresha ubutegetsi ugasanga aho hoteye nabo basangiye ubwoko canke basangiye n'intara canke baca basanga intwari ibereye muri rusangi ingene bidagateye akazi na muntu bigenda ingene abantu bashobora kubisikanya ku butegetsi baca basanga n'ibyo byose birafise uruhara na cyane cyane ko baca bavuga bati nuko rero kugira bigende neza yuko niho bazanye bijya bintu bya demokarasi bavuga ati twifuza yuko uko bigenda kose na bijya by'amamanda niho baza batamu bati bizotangura iki gihe bishikira iki gihe kugira noneho abarundi bagende bazabatanga ubutegetsi ku rugero rurerure rumwanya uzobukurikira inyuma y'isinywa ry'ayo masezerano.
Faustin Ndikumana, mu magambo make cyane, mwebwe mubona ari iki kitagenze neza muri ayo masezerano?
Ikitagenze neza ubwa mbere mu masezerano kuva gisinywa, urabona niyo yategeza kuzana amahoro mu Burundi, kuko turetse ibyo ibyo twagerageje kuvuga hari ibintu by'ingirakamaro amasezerano yari yavyaye, n'ibiwumva vyigabangana ry'ubutegetsi hagati y'amoko abakenyezi ivyari vyaheje gutomogwa baragenda baratunganya ivyerekeye igisirikare c'u Burundi ingene bizogenda ivuze vy'intwaro na vuze ndatuvuga leta y'u Burundi n'amashingamateka ingene sena bizogenda ingene ntwari rya administration bizogenda igisirikare c'u Burundi ingene gitegereza gucangwa bakacivamwo bose niho hati ndahaza naziya n'ujya mubwi mwumva ngo ukuri no kurekuriranira urya wose ufatira ku masezerano y'Arusha bijya wumva ibintu bijya mwumva ibyama by'umugwi ujejwe iby'amatongo ingene ari byarateye ingorane muri kahise ingene bazobisubiramo kugira abarenganijwe barenganwe ibyo byose byafatira kuri ayo masezerano y'Arusha. Ariko rero munyuma rero twagi kubona yuko ayo masezerano abantu batayigishije ngo bamenye ikirimo.
Ni ukuvuga abanyagihugu?
Abanyagihugu ntibigeze bayamenya. Bita appropriation citoyenne. Nta leta yigeze ivuga ati reka tubwire abanyagihugu aya masezerano icyo agamije, icyiza azaniye abarundi, icyo imaze kubashikana ko, n'ingene buyashigikira, n'ingene buyiyumvamwo n'agateka azaniye igihugu. Ivyo ni ivyo abantu bagumye gutyo bumva ngo hari amasezerano yasinywe mugaguma mu bipapuro heje. Ikindi cya kabiri kimwe bita ama mekanisme de suivi ngene aja mu ngiro nico nyene nticagiye mbere akijaho hari ico bituma umugwi wari kujaho ukuraba ingene azaraja mu ngiro ukazokama waratanze ivyiyumviro vy'ingene azuza bararabati mbega amasezerano ariko araja mu ngiro. Hariho n'ikintu bita kuzabararaba yuko bugiye bararaba yuko interpretation, ukuvuga ibiri muri ayo masezerano ingene vyanditse. Hanyuma rero urabona n'irya tariki twayasinyiye ko yibaye usanga igenda gutyo abantu bakivuga ati hari ikintu abarundi basezeranye, hanyuma ugasanga nta n'umunsi hari wo kwibuka ati amasezerano y'Arusha ariya twasinyiye itariki tugume tuyibuka, ndetse ugasanga n'abajya ba mediateur bajya bamandira badufashije nabo nyine ugasanga nta kintu tugiye. Oro mu bindi bihugu nk'ikintu nk'ico ni ikintu abanyagihugu bagomba bakavuga ati ko twari twaragira n'ingorane ubu tukaba tumaze gushika hano turonka intumbero yo gusubiza hamwe nico gituma dutegeza kubaka ibimenyetso tukigisha urwaruka urwaruka rukamenya ruti mbega amahoro mu Burundi yagarutse kubera iki yagarutse bigenze gute kugira turahagahengwe bakayiyumvamo niho rero cyaje bituma ibyo byose byo kugira hagiza gahaze kabaye baca haba uhagarara bari gusanga rero bihejeje bikagabanuka urumva ramasezerano ingaha anya abantu batayazi cyane ngo bayiyumvemo ngo amenye iki yarimo bico bibingorane
duhamagara noneho ntaganwa ntaganwa wiriwe
wiriwe neza
ikibazo cyawe
kibazo cyanje nagira abantu ndamutse mutumire
yego arakumva
yego foste ndamukurikirana cyane amategeko yaba amasezerano ya Rusiya arabikusoma tukabyumviriza nashaka kumubaza rero ibikurikira ko amategeko amasezerano ya Rusiya yasiranguye neza yasomye bihagije wasaka n'ibyiza shingiro nagira mbaze abashatse gutembagaza ubutegetsi bo babisunze ingingo ya kangahe mu masezerano ya Rusiya
ye
hanyuma ndatoya nibaza ko iyo habaye ikosa umuntu agakora uwakoze ikosa ubona agakora irindi ibyo byose nibaza ko numva inteko bitasobanutse neza niyo hari amasentare nibaza ko bari gucamwo kugira ngo ibibazo byabo bije mu buryo
uravuga bariya bashatse gutembagaza se ubutegetsi
ego rero nashaka kumenya ko mu bwizwa shingiro byo babirimo nuko biri mu masezerano ya Rusha yuko agira kitagenda neza bashobora kwihagira ubutegetsi bakabufata uko bashatse nico nashaka kubaza umutumire
ye arakumva kandi Foster hita umusubiza
urumva mbere hoho mu masezerano ya Rusha ubwo nyene yari amasezerano aje gutorera inyishu yabe ni byo gufata ubutegetsi ku nguvu kuko amasezerano ya Rusha yashigikira demokrasi isesuye kandi ikingira bose ikingira inyungu za bose ihagaze mu kubisikana ku butegetsi mu bintu byose by'ubuzima bw'igihugu no mu gusangira iby'igihugu urumva yari amasezerano ya Rusha ibwizwa shingiro ntibishobora kuza bishigikira abayifatira ubutegetsi ku nguvu ahubwo icyo umuntu avuga bati ibyo bibaye abantu baravuga bati ugufata ubutegetsi ku nguvu ntiyabiciye amategeko kandi birumvikana abantu baza gusubira kwimira bati mbega none kuko twari twabari bari basinyira amasezerano ni igiki cyatumye ngo basubiye mu ngendo za kera zotuma ibyo biba bagaheza rero bagaca abantu basesanura bakaraba ati mbega hari ikintu kitari ko kirubahiza ku buryo tubona yange ndisa n'igomba kugaruka mu bisanzwe nico umuntu acahagarara ko nayo amasezerano ya Rusha ntagambwe ntashobora gushigikira gufata ubutegetsi ku nguvu cyanke ibwizwa shingiro ngo ryandike ngo abantu bafite ubutegetsi ku nguvu ahantu ahubwo baza kuraba igituma ingendo nk'iba yagarutse igihe nabo ariko nabo bafashe ubutegetsi baba bashatse gufata ubutegetsi ku nguvu bumva ngo bashaka gusigarukira amasezerano ya Rusha muri cyo gucuma gute none bigenze gute amasezerano ya Triganye yagize gute ahanini nico je barakiba gihabaye mugabo amasezerano ya Rusha ubwayo yaje gutorera inyishu nyine ingorane zo gufata ubutegetsi ku nguvu naco gituma inzego z'umutekano zari zasubiwemo naco gituma ivyerekeye igipolisi nyine bikora hose amasezerano ya Rusha arabivuga naco gituma mu vyerekeye ingene zijyanze z'umutekano imaze amasezerano ya Rusha aragiye no kwerekana ingene izinzego z'umutekano izinzego bita za documentation ingene zikora kuko bari bararavye na kera zitwa sirete bari bararavye na kera ingene izo nzego zakora nabo ugasanga ziriko zirahohotera abantu ziriko zifata abantu zibagiriza ngo bashaka kugira amafude tugasanga n'ibiki hanyuma aravuga ati n'izi nzego mu Burundi bwiza bugendera ku masezerano ya Rusha zirokora neza gutya kugira ngo akazi na muntu muri rusangi bishobore kwiyongera nico gituma rero amasezerano yashonagara muhumuze ntiyovuga ngo abantu ngo bafashe ushaka gufata ubutegetsi nguvu ngo bakurikije amateka y'amasezerano ya Rusha
none hari ukuntu se hari ukuntu amasezerano ateganya ko bashobora guhanwa uburyo bashobora guhanwamo ingene bashobora guhanwamo
uya amasezerano ntategura ibyo guhana abantu ndi basezerana ingene bazobana bagasezerana ingene bazobana ingene bazosangira iby'ubutegetsi intwaro rusange bazabarimo ingene izogenda izo nzego ingene zikora hano bagaheza rero bakabisinya bagashaza ramwiriza biragenda mu ngiro ahubwo icagiye guhara neza nuko kuntu abantu batabandanije bayasigura abanyagihugu ngo amenye ibi yarimwo urabona n'umunyagihugu ariko barabaza Thomas bana ko benshi womengo amasezerano ntibaramenya neza ikiri ngo agumva ngo abarundi ngo amasezerano ya Rusha ahubwo arahaze cyane kandi n'umubyo twamye dusaba twari tugatuse ifo ko abantu bigisha bakamenya igituma aya masezerano yabaye n'akamaro n'akarusho yazaniye Burundi mu by'umutekano
Egide nawe turi kumwe kuri telefone. Egide wiriwe?
Mwiriwe Thomas.
Ikibazo cyawe?
Ndamukiriza umutumire.
Arakumva rwose.
Ego kanini ya mu masezerano y'Arusha 2022. Bari bavye nta na kimwe kitari cyashizweko. Gusa mu Burundi dusingwana yuko tubahiriza amategeko. Icyo mbona rero cyoganiko ko n'ivyo biganiro nuko boganira kubahiriza amategeko kwa rikose. Bakubahiriza iryo bwirizwa singiro rihari nyene.
Yego.
Hama bagaku ivyo bakaca bagarukirana nuko ubuturiko. Mu kuvuga bakubahiriza bakagarukana umutekano n'impunzi zigahunguka. Hama amahoro akaza mu Burundi.
Yee, ji durakoze.
Murakoze namwe ku gihugu cy'America.
Yunge sa Burundi rahari. Sinzi abanyapolitiki badutwara kwirunga sirahari yuko ibintu byinshi usanga byanditse mugaba mukushaka kubishira mu ngiro ugasanga barakwega amaguru. Ibitabo birandikwa imajanye arusha turayafise turetse n'ivyo hari ibindi bitabo bivuga ibisha bibana biro y'intwari bereye by'amastrategie nationale de bonne gouvernance hari ibyama vision twan ugasanga ibintu byinshi by'intumbero nziza mugabo biraryamye ntawubizi ntawuzi kirimwo ugacumira n'ubwo gwaruka cyane cyane ruko rurakora kuvuga ati mbe gwaruka gugu uziko kazoza kazogenda gute urumva igihe rero dufite ingeso yuko ivyo twandika cyane tubishira mu matiriware ntituvyumva kamaro bidufitiye ngo tubishire mu ngiro karacahaze kandi iyo ngendo vraiment irahari muri igihugu cy'u Burundi natwe turayibona twamaze ruko turasemerera ngo abantu bahimbire kuko kwandika ibitabo bizaje kubika abaje atakamaro bibiheza ngo bitumarire urumva binagahaze cyane gakomeye muri iki gihugu cy'u Burundi cyo nacemezwa weji niyo mpanuro boyiha kuko naho boza gusezera bakagaruka ngaha anyi intwari gumigenda kwa kundi igiterambere bisubira inyuma ukuduseza nabo mumengo washaka gutashira mu nduka iyo ni ngorane
ese nkubwo ubwo ko haba hari inzego z'ubutungane y'amategeko ari aho ngaho mu bitabo gusa bagafungirana hariya izo nzego ntacyo zishobora gukora
irika nizo nzego ubwazo nyene ni arusha bari bazihaye intumbero ingene zizogenda izo nzego z'ubutungane kugira zikore neza uko zategeza gukora baravye muri kahise naho nyene barazinenze aravuga ati no mu byatumye igicucu n'ikigingorane hari ivyerekeye ubutungane reka tubugorore ku buryo n'umunyepolitika zo zatazarabyitwaza mu guhohotera abandi canye mu kubukoresha ku nyungu ziwe urumva rero muri ico gihe niho tusanga rero bavuga ati dufate n'ubwo butungane rero tubihe intumbero naho raca bajye bitabo bindi byaje bikavuga n'ubutungane bwo gukora mbere harabaye n'inama rukokoma ikomeye cyane bita etage no dura justice ikavuga byinshi mu byohinduka ngo tusanga hageze gutangura kuvuga ati bije mu ngiro ugasanga yagoranye ugasanga na raporo zitangura kugira bije mu ngiro biriko biragorana naho rero ahantu barubwira kuri gukosora sinzi ko harabarashobora yuko gushira mu ngiro za reforme zimwe bitwara inyungu zabo mugaba hani hose te harakenewe leadership ubuyobozi nyene bugutegereza kugumva yuko ivyo bintu bisaba amahinduka izo reforme kugira igihugu cy'u Burundi kinanate gitere imbere kibe stable birakenewe cyane.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, iyi programme ibiganiro byacu tubashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88.8 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu voa.com. Kubatashoboye gukurikirana amakuru twabashikirije uno munsi twavuze ku ihuriro ry'ababuze ababo n'abakozwe ko n'ubwicanyi bwo mu 72 asaba inama nshinga amateka na nkenguza amateka by'u Burundi kwemeza mu mategeko ku bwicanyi bwakorewe ari ihonye bwoko. Ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya ha niyo bigarukiye ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika birabandanye.